Tushimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41 mu Rwanda naho tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika I Kigali Uganda mu karere ka Kisoro muratwumva tankomanze kuri FM 88 n'ibice 9 ikaze mu makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Diana Nini Nahazwe imyaka 62 irarumanye u Rwanda no Burundi vyikukiye mu Rwanda nta birori vyo guhimbaza no musi vyahabaye mu Burundi vyabereye igitega ni ku mugwa mukuru wa politike
igihe bari ko basaba ishyirahamwe ry'umwe rya Afrika uburungike ingabo ziza gutera Burundi umukuru w'igihugu se woyo umuvukanyi wacu niwe yaciye avuga ati ukarungika ingabo mu Burundi nanjye nshakenda gutabara Burundi
Uyu ni president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye oyo ariko aravuga ari mu bitabiriye ibirori by'uno munsi ni president wa Chad Mohamed Idriss Deby Itno murumva ko yamushimiye ku ruhara se yagize ku byerekeye u Burundi Muri Nigeria abantu 18 bahitanywe n'ibisasu abiyahuzi bane babagore wo muri leta ya Borno biturikijeko Muri Kenya naho abantu barenga 50 baguye mu mvururu zabereye mu nkambi ya Kakuma ni majaruguru y'ico gihugu. Aha muri America Sentare isumbi zindi ku rwego rw'igihugu yanse gukemura ikibazo c'impari zihari ku budahangarwa bwa Donald Trump yahoze ari president wa Leta Zunze Ubumwe za America. Twe bateguriye tunababwira no kuvya politique ya Afrika yepfo aho ico gihugu guhera ejo kwa Mungu kiramutswa leta nshasha musangwe ikaze kandi mwakoze guhitamo kumviriza ijwi rya America. Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika sentare inkuru ku rwego rw'igihugu aha muri Amerika yanse gukemura ikibazo c'impari ku budahangarwa bwa Donald Trump yahoze ari president wa Amerika ino nkuru duca tuyirambura mu kanya imbere yaho ariko tubanze tunyarukire muri Nigeria aho muri leta ya Borno abiyahuzi b'abagore biturikije ko ibisasu bihitana abantu 18 abandi 30 barakomereka ibindi kuri ino nkuru na mwezi wacu Geoffrey Mutagoma
Ugana Barkindo Saidu huyo urishami rishinzwe kwita ku baturage mu bihe bidasanzwe muri leta ya Borno yavuze ko ababiyahuzi bagabye ibitero cyarimwe ahantu hatatu hanyuranye mu mujyi wa Goza aha harimo aho bari batashye ubukwe aho bari bagiye gushyingura no mu bitaro yavuze ko abantu 18 baguye muri ibyo bitero barimo abana n'abagore batwite kugeza ubu nta urigamba icyo gitero polisi yo muri leta ya Borno ntiyayisiboneka kugira ngo igire ikivuga kuri ibi bitero umutwe wa Boko Haram n'ishami ryawo Islamic State West Africa Province ISWAP Ibyo byiganje muri iyi leta. Leta ya Borno imaze imyaka yarabaye isibaniro ry'imvururu z'abarwanyi ba Kiyisilamu zahitanye abarirwa mu bihumbi zikura mu byabo habarirwa muri za miliyoni. Nubwo ingabo za Nigeria zashegesha imitwe y'abarwanyi barakisuganya bakagaba ibitero bitunguranye kandi bikomeye ku basivile n'abasirikare.
Geoffrey Mutagoma urakoze muri Afrika turagaruka yo handi hato mugabe imbere yaha muri Amerika sentare isumbi zindi ku rwego rw'igihugu yanse gukemura ikibazo c'impari ku budahangarwa bwahoze ari umukuru w'igihugu Donald Trump Thomas Kamirindi abitubwire
Uru rubanza rwaturutse ku kirego cya Donald Trump yasabaga urukiko kuvuga ko afite ubudahangarwa nk'uwahoze ari umukuru w'igihugu bityo rero ko umushinjacyaha wihariye Jack Smith adashobora kumukurikirana ku byaha amurega byo gushaka guhindura ibyavuye mu matora ya Perezida wa Repubulika yo mu 2020. Iteka ryemejwe n'abacamanza 6-9 bagize urukiko. Bemeje rero ko uwabaye umukuru w'igihugu ashobora gukurikiranwa ku byaha yaba yarakoze ku giti cye akiri ku butegetsi ariko ko adashobora gukurikiranwa ku byo yaba yarakoze mu rwego rw'ibikorwa byinjira mu nshingano ze ahabwa n'itegeko nshinga. Bategetse ko urubanza rwa Trump rusubira mu rukiko rw'ibanze rwo ku rwego rw'igihugu rukaba ari rwo rusobanura ibyo yaba yarakoze ku giti cye. N'ubwa mbere mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika urukiko rw'ikirenga rwari ruhuye n'ikibazo cy'ubudahangarwa bw'uwahoze ari umukuru w'igihugu. Trump w'imyaka 78 y'amavuko niwe perezida wacyuye igihe wa mbere na mbere ushinjwa mu mategeko mpanabyaha. ku itariki ya 30 y'ukwa gatanu gushize urukiko rwa rubanda jury rwo ku rwego rwa leta ya New York rwamuhamije ibyaha 34. Umucamanza azamusomera igihano cye ku itariki ya 11 y'uku kwezi. Naho mu nkiko zo ku rwego rw'igihugu urubanza ku byo Trump yaba yarakoze byo kwanga ibyavuye mu matora yo mu 2020 ni rumwe ashobora kuzaburana. Abarukurikiranira hafi basanga ariko rudashobora kuba mbere y'amatora y'umukuru w'igihugu yo mu kwa 11 gutaha. Trump aruvugamo ko ari umwere.
Izya politike duce tugenda kubibandaniriza muri Afrika y'Epfo. Prezida w'ico gihugu Cyril Ramaphosa yarayashizeho leta irimwo imigambwe indwi. Thomas Kamirindi atubwira ibanze imigambwe itandukanye yaronse.
Ishyaka ANC rya Perezida Ramaphosa niryo rifite imyanya myinshi 20 kuri 32, harimo Minisiteri z'Ububanyi n'Amahanga, Imari ya Leta, Ingabo z'Igihugu, Ubutabera, Polisi, Iy'amabuye y'Agaciro na Peteroli n'Iy'Ingufu. Ishyaka Democratic Alliance DA rifite Minisiteri esheshatu zirimo iy'Ubuhinzi n'Ubworozi izayoborwa na Perezida waryo umuzungu John Steenhuisen w'imyaka 48 y'amavuko. DA ifite kandi Minisiteri z'Uburezi, Ibidukikije n'Ibikorwa Remezo. Andi mashyaka mato mato agabana izindi Minisiteri esheshatu. Perezida Ramaphosa yatangaje kuri televiziyo ya Leta ko iyi guverinoma nshya izibanda cyane cyane ku bibazo by'ubukene n'ubusumbane bukabije mu baturage.
Thomas, tukiri ku rupapuro rw'amatora na politike muri Mauritania, naho Perezida Mohamed Ould Ghazouani yatsindiye manda ya kabiri ni nyuma y'amatora yabaye kwa gatandatu.
Nk'uko Perezida wa Seni, Komisiyo y'Igihugu y'Amatora, Dah Ould Abdel Jelil yabitangaje kuri uyu wa mbere, Ghazouani afite amajwi 56.12%, bityo icyiciro cya kabiri cy'amatora ntikizabaho. Cyari kuzaba iyo hatagira umukandida uhita abona ubwiganze busesuye mu cya mbere. Mohamed Ould Ghazouani afite imyaka 67 y'amavuko, ni jenerali wavuye ku rugerero. Yigeze kuba umugaba mukuru na minisitiri w'ingabo za Mauritania. Muri iki gihe ni na perezida w'umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Afite manda y'imyaka 5. Yasezeranyije abaturage ba Mauritania 5 million ko azihatira kuzamura imibereho yabo mu gihe icyo gihugu kitegura gutangira gucukura umwuka kimeza gaz mu mpera z'uyu mwaka. Ghazouani atsinze abandi bakandida batandatu barimo umugwa mu ntege witwa Biram Dah Abeid, yabonye amajwi 22.10%. Ariko avuga ko atazemera insinzi ya Ghazouani, arega ko ari ugenzura komisiyo y'amatora. Ababyeyi ba Abeid barabacakara, byamuviriyemo kwiyegurira kurwanya ubucakara. N'ubwa gatatu yiyamamarije umwanya w'umukuru w'igihugu.
Barakoze bagenzi bacu ku makuru baduteguriye agezweho ijya nino ku isi, ayo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri we zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya duca tuja ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi igitega. No musi genekerezo rya mbere ukwezi kw'indwi imyaka 62 irarumanye umunsi kuyundi u Rwanda n'u Burundi vyikukiye. Mu Rwanda naho uwo munsi ari uw'akaruhuko, nta birori vyo guhimbaza ino sabukuru vyahabaye. Mu Burundi vyabaye vyabereye igitega ku murwa mukuru wa politiki. Ibindi kuri ino nkuru n'umenyesha makuru Desire Hatungimana.
Ivyo birori vyitabiriwe n'abanyagihugu isinzi ndetse no mukuru w'igihugu ca Chadi Mahamat Idriss Deby Itno. Prezida Ndayishimiye yakengurukiye cyane prezida wa Chadi ari nawe mukuru w'igihugu wenyine yifatanije n'abarundi muri ivyo birori. Ndayishimiye yabwiye abari baje kwigina iyo ntayo kwikukira. Uburundi bwaronse mu mwaka w'1962 1962 kw'igihugu ca Chadi gifise umwihariko ku Burundi.
Igihe amakungu yaratugeramye mu 2015 igihe bariko basaba ishyirahamwe ry'ubumwe rya Afurika ngo burungike ingabo ziza gutera u Burundi, umukuru w'igihugu w'icyo gihe ari nawe se w'uyu muvukanyi wacu niwe yaciye avuga ati mukarungika ingabo mu Burundi nanjye nca genda gutabara u Burundi. Urugendo rwa mbere rw'umukwanguro kuva atanguriye amabanga atowe atanguriye ga mu gihugu cyacu.
Bamwe mu banyagihugu baraha igitega babwijwe rya Amerika ko naho igihugu kimaze imyaka 62 cikukiye bobo batovuga ko bikukiye mu gihe bashonje abandi nabo bagikumirwa mu gihugu cyabo.
Umuntu aravye bijyanye n'ibikorwa by'abari baradukoronije nuko bimeze uno munsi. Umuntu yovuga ko twaguye mpagahahazuka abazungu twinjira mu bundi bwoko bw'agahotoro koziwe n'abarundi ubwabo ku barundi bene wabo. Burundi byemera demokarasi ariko turi mu ntwari isa n'iy'umugambi umwe, aho umugambi uri ku butegetsi ari wowe iganza.
Uwo munsi mukuru tugiye kuwuhimbaza mu gihugu cyacu kiri mu bihugu bya mbere bikenye ku isi birababaje. Umva bisa nk'aho umurengo ni umwana yavutse hama aradigira ntiyakura. Twibaza ko bigishoboka ko igihugu gishobora kwivyukiranya kigateye intambwe zijyanye no kwikukira iryo terambere rirama umunyagihugu akarashobora kwikenura. By'ukuri umunyagihugu w'umurundi atishira ngo yizane kubera yugajwe n'ubukene budasanzwe.
Olivier Nkurunziza arongoye umugambwe badasigana iprona warondeye intaya yo kwikukira nawe nyene arabona ko hakira agahaze. Yavuze ko iragi rya Luigi wa Gasore yiguze Uburundi kugira bwiganzura abakoroni, aho yipfuza ko abarundi bose bangana imbere y'amategeko abatware bagatwarira bose bikiri ikibazo.
Tugisengerereza tudafise amafaranga y'agaciro ibintu bikabura, haracariho ivyo kurya ibiturire, haracariho ivyo ubutungane butameze neza, amacakubiri y'imigambwe aracibonekeza yamoko aracibonekeza. Ntushobora rero kuronka ubukuru nyabwo mu gihe ufise abantu nkawe. Ni ngombwa ngo ubukuru waronse ubukoreshe kugira ngo ntucinyize abandi, ahubwo ubukoreshe mu kubatunganiriza abariko baratwara uno munsi. Ubukuru bafise bo bukoresha kugira ngo icyo gwa Gasore yipfuza kandi yipfuriza abarundi kibandanye kiboneka.
Umugambwe CDP urongowe na Nise Niyonkuru bo baremera ko Burundi bwikukiye muri politike ngo kuko butwagwa n'abarundi. Yamara bavuga ko mu gisata cy'ubutunzi hakiri byinshi byo gukosora.
Umurundi atwagwa n'umurundi mwene wabo yarakwiye kugira karusho kuruta ahatwagwa n'umunyamahanga. Akarusho mu by'ubutunzi turacazerinze, turacarondera abadusahiriza. Kandi ntawuvuka rimwe ngo wizure ingovyi. Iyo ukenye urarondera ugusahiriza n'ibisanzwe, ariko twari tukwiye gutera intambwe kugira ngo twikukire burundu koko, twikukire mu by'ubutunzi ntitwame tuzerinze.
Nk'uko vyama mu Burundi ku munsi mukuru wo kwikukira abakoze neza barashimirwa. Uno mwaka umukuru w'igihugu yashimiye abasirikare yemeza ko babaye intwari mu gutabara igihugu cya Kongo.
Mu gihugu cya leta yaranira demokarasi ya Kongo murazi yuko batewe kandi Uburundi buraza gutabara. Ingabo z'u Burundi zarakoze birashimwa. Gushikaho mbere novuga nti umwasi w'igihugu cya Kongo yavuye atangura no guhigira Uburundi, ariko rero abantu ariko barahiga. Namwe bene gihugu muri kanure cyane cyane mwe bwugwaruka, ukwikukira kwacu no gukingira igihugu.
Ibirori byo kwibuka insinzi yo kwikukira ku Burundi vyuguruwe n'ikarashishi y'abasirikare n'abapolisi imbere y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye n'abandi bategetsi b'u Burundi. Hari kandi abaserukira ibihugu byabo mu Burundi na Generali RH Alion Samba umunyasenegali yatwara ingabo z'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI zari zaje kunywanisha abasirikare kugira habeho igisirikare kimwe inyuma yo guhagarika intambara mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu. Uwo munsi mukuru wasozerewe n'ibirori by'abasirikare bakoroka mu ndege bakoresheje imitaka. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire, tukivuga ku vy'u Burundi nama nkenguza amateka y'ico gihugu isaha ushikiranganje bujejwe kunguruza abantu n'ibintu gukorana n'ubujeje umutekano kugira ngo bareke amapikipiki y'amagari natukutuku kusubira kugendera mu gisagara ca Bujumbura ni kwera ikibazo ca essence. Umenyesha makuru wacu Thierry Ndayishimiye aratubwira ibindi kuri no nkuru yiwe.
Ingingo yo guhagarika amapikipiki, amakinga n'amatukutuku yasohotse mu kwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ko ivyo vyuma bitemerewe kurenga hashize ibimenyetso n'inzego z'umutekano vyerekeza mu gisagara ca Bujumbura. Abanyagihugu barimwe abadandariza mu masoko atandukanye Bujumbura harimwo Ruvumera bavuga ko batakironka uko bunguruza ibidandazwa byabo kuko n'ivyuma bito bito bahora bifashisha mu gihe giheze hari bice bitemerewe kurenga. Ibyo navyo birimwe amamoto, amakinga ndetse n'amatukutuku Mutuku. Uyu n'umunyagihugu akorera kuri Kotebu asanzwe aba mu kinama. Avuga ko bigoye cyane kuronka uko yunguruza ibintu muri kino gihe kuko n'utwasumye ataronka na gakinga akabimutwaza.
Ngorane yo kudugira ndisewa no kwiteparase magira dusiye tugiye. Ese tumeziko no pakira urabona ngo uwarusa gatura kugira ati jewe simakira imiziko bigasaba nako cyatuha mu butima bwo. Kingi kinga kare ya makiga kihari amabaje azishwara pakira muri bacyaje. Ari gashya ku mutwa gatunguza badushana dukoreye.
Uyu mukenyezi nawe asanzwe adandariza mu isoko ya Ruvumera. Asanga bari ko bakorera imodoka ibatwarira ibyo baranguye kuko bayiriha menshi. Ibyo navyo bikaba byunyura ubukene kuko bakora bahomba.
Tukangira kure uye ubukene bw'abayandase hezo yuko duhomba tukagira kure kuko ni modoka tugiye kugira ngo tuyironke cha tuyironke zimbye twagenda kudandaza ntitwunguka cha dusana tukorera imodoka.
Abo bose basaba ku buryo bwo kwiyunguruza bwo kongerezwa ibyuma byari bimaze igihe byarahagaritswe gushika mu bibanza bimwe bimwe byo mu gisagara bikarekugwa mu kurindira kw'igitoro coboneka.
Ariko ko turasaba ko leta yifasha kugira ngo barekure amabajaju amakinga umuntu aronke kinga kiyunguruza bajaji kamunguruza none ubu nta na kimwe kiri mu ibarabara abakozi ba leta wese bakati barahetse ntibagikora abana barekwa ku mashuri kubera kuri deparasere musubire mwongere mugurura amabajaji akore amakinga akore amoto zikore kuko zera bana yuko twibw'igihugu cy'Urundi cyatewe n'ubukene budasanzwe bivanye n'iyo mpamvu.
Sabo gusa bifuza ko ibyo byuma byo habwa uburenganzira bwo gushika mu gisagara cha Bujumbura muri iki gihe kugira ngo bisahirize abiyunguruza. Umukuru w'inama nkenguza amateka y'u Burundi nawe aherutse kuvuga ko adatahura ukuntu ubushikiranganje mu byo bujeje harimo kunguruza abantu n'ibintu buceceka ntiyagira inyishu z'ibibazo bimwe bimwe bihanze ico gisata cyo kunguruza abantu ziboneka. Yabajije umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere ibibazo bimwe na bimwe bihanze ubwo bushikiranganje bw'ubudandaje atwara nibi biriko biraba atacuroho bo bikora ko ngo bafashe na gatoya abakenera kwiyunguruza umunsi ku wundi muri iki gihe. Yabibajijwe mu ndwi iheze mu gihe yari yitabye mu nama nkenguza amateka y'u Burundi kwishura ibibazo bihanze abenegihugu ari kumwe n'abandi bashikiranganje batatu ujejwe amagara y'abantu hamwe n'ushinzwe gushigikirana.
Kumenga nta kintu nkujejwe kunguruza abantu umenga muri ko murafasha kugira ngo umwe habe haraba abantu bashobora gukoresha amamoye yo batuma bashobora gushika ko la fois passée na bayikumva abanyeshuri bacegwa genda gukora ibibazo kubera ko bazigene biyunguruza mugabe mwebwe nk'ubushikira nganje umenga namwebwe siho muri nta nico twumva muvuga.
Emmanuel Sinzohagera atwara inama nkenguzamateka yasabye ko ubwo bushikiranganje bwokorana n'ubushikiranganje mu byo bujeje harimo umutekano byibuze imoto zigahabwa uburenganzira bwo gusubira gushika mu bibanza zitari zemerewe birimo mu gisagara cha Bujumbura kugira ngo abantu baruhuke na gatoya.
Kimbure iyo muvugana n'umushikiranganje w'intware yo hagati mwari kuraba ingene amamoto ashobora kunguruza abanyeshure akabashikana muri vire hajya bagavugana na genzi banyu umushiranganje w'intwaro hagati bahe bararondira le moyen de bord bareke ama moto ashobore kukunguruza abantu.
Umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere yishuye ko hari byinshi ubwo bushikiranganje buri ko burakora ariko ko butikorana bigasaba ko bakorana n'ubundi bushikiranganje. Yamenyesheje ko hari biri ko birakogwa kugira ngo hafatwe izindi ngingo mu kuramira abenegihugu.
Ko mu bushikiranganje twicaye hari bikogwa hari biba biriko birakogwa hari nibindi kuvyukuri bisaba ko dukorana n'ubundi bishikiranganje ariko mumve yuko numwitwara ariko wa leta kandi turakorana n'ubundi bushikiranganje kugira ngo tuheze turabe ko ibazo biba byibonekeje mu n'igihugu bishobora gutorera inyishu.
Ikibazo cyo kuyunguruza kimaze igihe mu gihugu cy'u Burundi cyatumye buri wese asanzwe atwara abantu n'ibintu ashiraho ibiciro yishakiye bivanye naho akorera nk'uko byagarutsweho mu nama nke uzamateka byo bavuze ko n'ubushikiranganje busa n'ubwananiwe kubisubiza ku murongo. Kugeza ubu munyagihugu afashe imodoka iva mu ntara ya Cankuzo haza mu gisagara cha Bujumbura ariha amafaranga 160,000 by'amarundi kugenda no kugaruka mu gihe ku biciro byashizweho na leta yategerezwa kuriha amafaranga atarenga 35,300 azakanasubirayo. Naho mu gisagara cha Bujumbura aho bahora bishura guhera ku mafaranga 600 bahagendera guhera ku franga 2,500 kuduga. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Iyi ni radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tuje muri Kenya abantu barenga 50 baguye mu mvururu zabere mu ikambi y'impunzi ya Kakuma mu majaruguru y'ico gihugu abanshi mu bishwe n'abanyasudani kubera isubiranamwo ryabo mu bwoko bw'abanuweli n'abagambela izo mvururu zahitanye kandi abanyakenya babiri n'abarundi batatu Venuste Nshimiyimana yavuganye n'umuvyeyi w'umwe yapfuye Salvatore Nkumbuye atangura amubwira ko izo mvururu zatanguye
Ibintu by'Imana ukuntu byatanguye twari ahantu mu munsi mukuru ijya munsi mukuru w'impunzi hanyuma tubona abasudani bari mu bwoko bw'abanuze b'abanwere barahagurutse barirutse turavuye muri sitade barirutse imisore y'isilamu ku 200 toni yafashe inzira irirutse ntitwamenye ibyo ari byo tumaze kuva mu munsi mukuru niho twumva batubwira inkuru y'uko ngo ari umusudani wo mu bwoko bw'abanwere ngo yateye inda umukobwa wo mu bwoko bw'abagambera bamutera amabuye arapfa amaze gufa rero ingwano ibiratanguye y'ubwoko bw'abagambera n'abanwera
none se mwebwe abarundi mwahuriye hehe niyo ntambara
twese dusanga tubana inzu ku yindi turavangavanze
hanyuma kugira ngo umwana wawe abigwemo bamusanze mu rugo bamusanze he
bamusanze mu rugo tuma turiruka bamusanga mu rugo twamaze kwiruka
yarafite imyaka ingahe
afite imyaka 6
Abandi bana bari mu rugo bari kumwe nawe
Abandi bana bari bamaze kwiruka twese no umwe wese yafashe inzira yiwe cyenagiye kumeme ko nafuye mu nyuma ruko tubaye nabandi bana wenda mubuze abanya yaho amaze kumwica nani gusubira inyuma birangora namaze guhungira ahantu bakiri impunzi zishasha bitarese bushena
none se ubu tuvugana uracyara aho wahungiye cyangwa se wasubiye aho warutuye
sindasubira kubera n'ubu biguma biba komeza gusambura amazu n'ubu sindasubira yo nguma ntinya kandi nagerageje kugenda cyamunandi mwo bariruka mu gatondo sindasubira inyuma subira aho nari namaze guhungira
abandi bana bawe n'umugore wawe nabo muri kumwe aho ngaho
turi kumwe
hari abandi barundi nabo bagiramiwe bahungiye aho ngaho kuri reception
barahari tumeze nkabo bonyine kubera abasudani barimo bace basohoka baragenda mbere nk'abivanguye mu turi twenyine harimo ubwoko bw'abanyarwanda n'abarundi n'abakongomani
none se ni nde ucunga umutekano wanyu aho ngaho abo banyekongo abo banyarwanda namwe barundi ni nde ubacungira umutekano
abantu bita abasekirite bo muri babanye muzenye b'abakenya baducungera mu ijoro kandi bararongera abapolisi babiri niyo baducungera mu ijoro
uretse wowe hari abandi barundi cyangwa se abanyarwanda cyangwa se abakongomani bagize ibyago bakabura ababo cyangwa se nabo ubwabo bakabigwamo
barimo gusa no kugubamenya usanga bigoye nabo ndiyo barimo
none iyo mubajije ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi kimwe nabo banyakenya babacungira umutekano bababwira ko muzaguma aho ngaho igihe kingana iki
nta kintu na kimwe baratubwirisha nta nama baratubwirisha nta muntu n'umwe tubona ayo turengera aradushyira ko nta muntu n'umwe
uretse kubarengera ku mutekano se ibyo kubagaburira kubatunga murabifite bihagije
abantu dusanga twarahungiye abantu basanzwe bagaburirwa bashasha bahakiriwe bataramara gutuzwa nibo rero nk'umuntu musanzwe muzinanye muva mu gihugu kimwe nawe uha kutuhugiye nyine bamuhaye akakugabaniriza
kugira ngo ugere aho ngaho ikakuma waje uturuka mu kihe gihugu waje uturuka i Burundi cyangwa se wanyuze mu bindi bihugu ugenda uhunga ukugera ubugeza aho ngaho
naje nturuka Uganda kubera Uganda nanjye nabona umutekano utifashe neza nca mva Uganda mpungira mu gihugu cya Kenya
iyo ubona ubwo bugizi bwa nabi buri aho ngaho ikakuma bumaze kwimonogoza ujye utekereza ko wahava ukagera ahandi wajya kureba ko wahabona umutekano
wanabitekereje byarase uwogiri yajyaho yogenda kubera ndabona ata mutekano uhize ni ugufa minsi yose abantu barazibukwa kumva ngo umumotari ahetse umuntu baramwishe twabuze nyine iyo tuje twaronka tuba twaragiye
Salvatore Nkumbuye ukomeze wihangane
yego nawe murakoze cyane
Ejo gya Amerika tugaruke ku vy'amatora ya Afrika y'Epfo guhera ejo kwa mungi ico gihugu gifise leta nshasha y'ubumwe yagiye ho bigoranye nyuma y'igifatwa nko kutumvikana kukungena imigambwe irimo isangira ubutegetsi ibanza 20 kuri 32 vy'abagize leta nshasha n'ivy'umugambwe ya Ntsumaze imyaka 30 ku butegetsi mu kiganiro nagiranye na Nestor Bidadano rigeze gukorana n'umugambwe ANC ANC akaba n'umuhinga mu vyumviro philosophe na politique numwanditsi yasigura ico ino leta nshasha isiguye atangura yemeza ko igiyeho mu gihe ico gihugu cugarijwe n'ibibazo bitandukanye
afite se byashyize bitari bikenya kubyerekeye ubutunzi iterambere risa n'iryahagaze abantu bakiri batoya benshi nta kazi bafise hanyuma agaca ikibazo cy'umutekano rero wongeyemo abagiye gutora ANC rose amajwi 40% kaba ari amajwi makenya tugereranije n'ayandi majwi ANC yari ironka bavuga bati nico abanyagihugu bashatse kutubwira nuko twese twagenda hamwe bagerageza kuraba ingene kukumvikana ngira ntituje turagorana twebwe hamwe n'abaturwanya kugira dushobore gushyira imbere kubaka igihugu gutorera inyishu kuri ibyo bibazo bihanze igihugu imigambwe myinshi yaremeye ariko ari imigambwe ibiri yaremera ni EFF ya Julius Malema na MK ya Jacob Zuma.
Iyo EFF na umukwento wa Jacob Zuma mwibaza ko hararengerana ni zo haviza canke vyaheze ko leta yagiyeho baca babandanya bibera mu batavuga rumwe n'urwo runani rwemeye kuyobora Afrika y'Epfo.
Kwishuka bisa n'ibyaheze ibintu nka EFF isaba ivuga iki idushaka kumera kuja muri leta irimo DA wa mugambwe w'abazungu watwara partai na partai ya Jacob Zuma na nyene MK ni vyo nyene ivuga donc bisa nka umenga byaheze ariko mu bisanzwe muri kandi cha ka South Africa ntibigera bugara imiryango nta ubizi ejo bahinduye ingero babone ibintu bashobora kwakirwa.
Jacob Zuma si usanzwe yaba muri ANC yahoze ari igicocuru cha ANC mbere yuko bagirana ibibazo akagenda gushinga umugambwe we mu konto wewe azorohera ubwo butegetsi gutwara akatababuranishije kuko ntihigeze yemera rega ko batsinze amatora
yarabyansa ariko mu bisanzwe nibaze yuko bitazobandanya kuko amategeko muri Afrika du Sud aremewe niyo natanezerewe n'ibyakozwe arashobora kwitwara ariko mu by'ukuri nibaze yuko azokwemera kandi ifi yaronse sibi Kenya yaronse amajwi 18 sibitonya kuko umugambwe wiwe wari umaze gusa nka amezi 8 gutanguye nibazaje yuko igero satari bikenya na gatonya.
Leta nshasha yashinzwe muri Afrika y'Epfo ndabona ANC ku rupapuro mfise izogira ubushikiranganje bwo bw'umutekano yari isanzwe ibufise izogira ubw'ubutunzi imigenderanire y'amakungu nibwo bushikiranganje ahanini mbona bukomakomeye mugabo harimo n'ivy'amabuye y'agaciro za diama n'ibindi naho nyene bibiri mu minwe ya ANC mu gihe DA yoyo ifise ubushikiranganje bw'intwara yo hagati mu gihugu kugenzura binjira n'abasohoka twovuga ko ANC by'ukuri ifise niyo ifise ubushikiranganje bukomakomeye gusumba indi migambwe ANC izo twari ijambo rinini gusumba bazobangabanganwa mu kutwara kiriya gihugu canke n'ubundi naho byitwa ko ari leta y'ubumwe hari uzosumbya ijambo yundi
yego muvuze n'ibyo tuzo mingisa zikomeye twongeyemo niyo ya defense ANC rose majwi 40% nawe atari majorite niyo parti ikomeye cyane mu gihugu nibisanzwe nibaza yuko izindi zose zemeye yuko iguma ifise iyo position kuko DA ya rose ya interior ni byiza kuko mu makritike menshi bagirira ANC bavuga yuko ari ikibazo cya criminalite mu gihugu kudashaka kuzana umutekano mu gihugu kandi yuko ari ikibazo cy'abantu b'immigration abantu bava hanze benshi batagira impapuro icyo ni ikibazo gikomeye nibaza yuko iyo minisiteri bahaye DA ari no kuvuga ati ko mwaba muvuga yuko twebwe tudakora neza ibizokorwa nimufate iyo position ari mube responsable n'icyo kibazo cya sekirite mu gihugu kumeze turabe yuko aica muhindura ko mukora neza kuturusha.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda wo mwumvise hari Nestor Bidadanure yigeze gukorana n'umugambwe ANC ikiganiro cyose cyuzuye twakoranye kiri ku ruhande rw'ikiganiro kijako muri isanga muja kuri wezi tatu akaburungu radio ya trove wa akaburungu com muche mga urawa ahanditse muri sanga nikigani rocharinganye uno musi saa kumi gushika saa kumi nimwe ku masaha mu Burundi no mu Rwanda akawino ngaro duce dusozera makuru yacu makoze kudutega biri kuri mikoma rikumena Diane na Hazuna Diatahana ejo niyo bari kumwe muhinga bw'ivyuma tuyifurije ijoro ryiza.